Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho yemera kwigiturire kiribwa n'abategetsi mu gihugu Evariste Ndayishimiye yagiriza bamwe mu barongo ya mashirahamwe yigenga ko aribo bakorana nabo bategetsi mu kunyonora ayo matungo y'u Burundi. Rimwe mu mashirahamwe yishinze kugwanya igiturire rivuga iki kuri ayo majambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi? Hoko gwiki kugira ngo igiturire gituzwe mu Burundi? Ivyo ni bimwe mu byo tugaruka ko mu kiganiro ku isoko Chokuru wa 17 mukakaro mu 2021 muri kumwe na Emile Nibasumba muri iki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Ndabahaye ikaze. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ba RFI na France 24 ku munsi wa gatatu bamubajije ingene ariko aragwanya igiturire cyama kiyamirizwa n'amashirahamwe yigenga, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishuye ko nayo mashirahamwe yigenga atera.
Je connais déjà qui sont qui ont des associations de lutte contre.
Ndaza abantu bafite amashyirahamwe yo kugwanya igiturire ariko bo nyene basanzwe bajya ibiturire bategura ingene bakorana n'abategetsi bamwe bamwe mu gusahura igihugu. Iyo abo bategetsi banyuruje amatungo ya leta nayo mashyirahamwe yigenga aca bavugira, kuko burya ibyabaye mu Burundi birisa. Turiko turasubira gusanasana igihugu tunanywanisha Abarundi. Hari ingendo mbi yahitiye uno munsi turiko turasubiza ibintu ku murongo. Ivyo rero arabo bitanezereza n'abandi binezereza. Kare abantu bibwira ko bashobora kunyuruza amatungo ya leta bishitse bagafungwa bakazojyayo bivye bafunguwe, ariko ubu barahanwa bakanishura yo bivye. Biracintege abasumba, biracintege kuko barazi ko atanyungu babikuramo.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasubiwemo mu Kirundi na mugenzi wacu Eloge Divin Remesha. Ariko none ko Olicom ari rimwe mu mashyirahamwe aboneka cyane muri icyo gisata cyo kugwanya ibiturire mu Burundi, urirongoye yoba ari we adomwa ku rutoke n'umukuru w'igihugu Gabriel Rufyiri arongoye Olicom arishura icyo kibazo.
Narumvise yuko yabivuganye agashavu kenshi, twebwe rero tukabona yuko ishobora kuba ari uburyo novuga bwo kuvuga technique de communication kugira ngo abari mu rugamba babe discredite, no kuvuga bateshe agaciro. Twebwe tumaze muri rugamba imyaka irenga 20, twarafunzwe, twarahunze, aragirijwe ibitwa, abantu bacu barishwe. Mu bisanzwe ikibazo sabagwanya igiturire barya igiturire kuko nabo baje mu bafatwa bakoze amakosa. Murumva yuko ibyo atari umwanya umuntu bimarako, kuko amategeko ari ngaho kugira ngo akingire igihugu n'abanyagihugu, akingire itunga ry'igihugu. Nta ugwanya igiturire, nta utakigwanya, wese uwo ari we wese afatwa n'amategeko. Urumva rero yuko atansiguro nimwe ishobora gusigura yuko uyu ashobora kugira ikosa rikamegwa cyangwa uyu ntarigire.
Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Olicom rigwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo y'igihugu, aravuga kandi n'ivyokogwa kugira ngo Burundi buvavanure n'ingeso y'igiturire.
Ubwa mbere nuko amateka akurikizwa, ikigira kabiri igomba gukurikizwa nuko abantu bakora ibintu bisanzwe nk'ubu bibavuga byo kwerekana ubutunzi bakabikora uhera ku mukuru w'igihugu, ivyegera vyiwe, abashikiranganji, abari mu biro vy'inama nshingamateka, abari mu biro vy'inama nkiguza amateka, abantu bose bavugwa n'itegeko bavugwa yuko minisitari ngacumi n'itanu bavyerekanye kugeza n'ino saha navyo barakora. Tugasaba yuko hoba ini strategi global yo kwerekana ikindi giturire kigwanywa. Wepi icyo twomusaba nuko Abarundi bomenya itegeko yisunga kugira ngo asaba amafaranga abantu nahaja, kuko umukuru w'igihugu ahari kugira ngo ibibazo bwizwa shingiro. Ntanu nahamwe ntangi ngo nimwe ivuga yuko abantu basubiza amafaranga bagaca bariko, nta hamwe biribye. Kandi abo bantu twe amakuru twumva ntibaja mu gutungana, nibwo bubikora habe dose, ntibaja mu gutungana abo bantu, ntituzi niyo amafaranga yaja. Mugende murabe mwitegeko leta itunganya buri mwaka mu gisata kiraba amafaranga asubizwa yibwe, ico bita recouvrement des fonds détournés iyo rubrique harimo ko amafaranga ashika umuriyoni n'imbihumba amajana bivye amafaranga ya marundi no kuvuga hafi amadorari amajana 5 y'amanyamerika none mwumve amafaranga ko bava kwa subizo aca jahe ahubwo nikindi kibazo nibaza yuko gikwiye kuza kikabazwa
mu cegeranyo cyasohotse mu ntango z'umwaka ishira hamwe mpuza makungu Transparency International rishira Burundi mu bihugu 15 ku isi birangwamwo igiturire kurusha ibindi mu karere ka Afrika y'ubuseruko Burundi bukaba burushwa gusa na Sudani y'Epfo mu kugigiturire aha akabari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye ndakengurukiye bagenzanje bo mu runani rw'ibimenyesha makuru bafashije kugitororokanya namwe mwaduteza biri ndabashimiye ku isoko mwagishikirijwe na Emile Nibasumba naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse
cyari ikiganiro ku isoko.